Iyo mwumvira izani radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kinundi n'ikinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa amakuru yo hirya no hino ku isi tuyashikirizwa na Aloyce Bigirimana.
Urakoze Fidel. Hano muri Leta Zunze za Amerika Perezida yatowe Joe Biden ejo ku munsi wa kane yarashize ahagaragara uko ategekanya kuzohangana n'ingaruka za corona. Umugambi urimo kongereza ibitegeri by'abacandarwa no gufasha kunagura igisata cy'ubutunzi bwahungabanijwe n'iki kiza. Umugambi wa Biden uzoba kandi urimo ikindi gice cy'amafaranga azohabwa imiryango y'Abanyamerika ayazofasha igisata cy'amashure kugira yugurure atantambamyi zo kwanduzanya hamwe no gushyira ingufu mu mugambi wo gucandaga. Abandi bazofashwa nabikorera utwabo bato bato. Umugambi wa Biden uzotwara triliyoni imwe n'imiliyaridi $900 million z'amadolari kandi yiteze ko uzozamura ubutunzi uteko urwanya umugera wa corona ku rugero rushimishije. Biden yihaye intumbero yo gucandaga imiliyoni ijana z'abantu mu minsi ijana ya mbere amaze gushikira ubutegetsi ku itariki ya 20 z'uku kwezi kwa mbere. Yanavuze ko leta yiwe iterekanya ko atamunyamerika azosubira guhembwa amadolari ari munsi ya 15 ku isaha. Leta Zunze za Amerika imaze kuronka abantu hafi 388 bamaze kwicwa na COVID-19 kandi mu mezi arenga abiri igihugu kiriko gica mu bihe bibi cyane mu igwirirana ry'abandura. Tukiri kuri uyu mugera ibitigiri by'abantu bamaze gucandarwa urucanco rwa COVID-19 byarenze imiliyoni 2 ejo ku munsi wa kane muri Israeli, aho umushikiranganji wa mbere yavuze ko ari umuco uzobonesha gushikana mu mpera y'urugendo. Benjamin Netanyahu yavuze ko Israeli izoba igihugu cya mbere kigiye gusezerera uyo mugera. Mu ntango z'ukwezi kwa mbere abanditsi ba Israeli bavuze ko imiliyoni 2 z'abantu bashobora kuzoba baracandazwe inshuro 2 zitekanijwe gushika ku mpera z'uku kwezi. Igihugu ubu kigeze ku nshuro ya 3 kifata ingingo zo guhagarika imirimo kandi kimaze gushikana ku bantu 523 bamaze kwandura barimo abarenga 3,850 bamaze gupfa nk'uko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwabivuze. Abimukira bo mu gihugu cya Honduras cyo muri Amerika yo hagati baharurwa mu majana bariko barisuganya mu migwi bategekanya gufata 1,000 km bagana muri Leta Zunze za Amerika kurondera ubuzima bubereye kuri leta nshasha ya Joe Biden. Umugwi wa mbere w'abashika 300 wahagurutse mu gaturuturu ko kuri uyu wa kane bava mu gisagara cya San Pedro Sula kigira kabiri mu bunini muri Honduras berekeza i Corinto ku rubibe na Guatemala. Ariko mu butumwa bahawe na Mark Morgan icyariho cy'umukuru ajejwe igisata cy'urujya n'uruza rw'abantu ku mbibe muri Leta Zunze za Amerika yarabagabishije ko batokonona amafaranga yabo n'umwanya bafata izo ngendo kuko ataco bazoshikako. Mu ndwi iheze yavuze ko Amerika igumigira ku mategeko naho leta zohinduka. Muri Afrika abasivili 46 bivugwa ko bishwe mu gitero gikekwa kuba cyakozwe n'abarwanyi bagira ku byiyumviro bya Kiisilamu mu mihana mu gice cy'ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutegetsi mu ntara yabivuze ejo ku munsi wa kane. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu w'iyo ntara yavuze ko abajeje umutekano wo muri ako gace baciye barungikwa muri iyo mihana yo muri teritwari ya Irumu gutohoza ibyabaye. Umukuru w'igisata cyawo nicita ku ifungurwa pamu yasabye leta ya Perezida Donald Trump kwisubira ko ku ngingo yo kwita abarobeli b'abahuti muri Yemen umuhari w'iterabwoba. Avuga ko amamiliyoni y'abantu ashobora kuzokwicwa n'inzara ku bw'iyo ngingo muri icyo gihugu cyatabaguwe n'intambara kubera ibifungurwa byinjira bishobora guhagarara.
Urakoze Aloyce Bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti zacu iyi mwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Burundi turi ku mirongo migufi imetero 25 metero 31 ni metero 41 mu Rwanda tubwira kuri FM 104.3 ya Radio Ijwi rya Amerika. Abatumvira muri Uganda kuri Radio Ijwi yiyobora ya Gisoro mwese turabaramukije. Mu Rwanda leta yarayitangaje ko yaronse za frigo zishobora kubika incandago zakozwe na societe Pfizer zizokwifashishwa mu gukingira COVID-19.
Ntabwo mu by'ukuri bwari buri ku rwego rujyanye na zimwe mu nkingo zakozwe ku rwego mpuzamahanga cyane cyane urukingo rwa Pfizer.
Uwo ni Julien Mahoro ni Ingabira, umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu Rwanda. Mu Burundi leta itangaza ko abantu bazorenza igihe cyo kubaka bibanza basabye bagiye kuvyako. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, Uganda yakoze amatora ejo kuwa kane, internet yahagaritswe mu gihugu cyose. Bobi Wine ari imbere y'abakandida 9 bahanganye na Perezida Yoweri Museveni ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'1986. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi, atangura amubaza uko byifashe.
Ignatius Bahizi, nyuma y'amatora yabaye ku munsi w'ejo kuwa kane, kugeza ubu hari cyo komisiyo y'amatora yatangarije abaturage ba Uganda?
Kugeza ubu komisiyo y'amatora ku rwego rw'igihugu cyose ntacyo iratangaza cyavuye mu matora, nubwo umukuru w'iyo komisiyo yari yatumenyesheje ko baza kugira icyo batangaza saa sita y'ijoro, ariko ziri hafi saa munani y'ijoro na n'ubu ntacyo bari batangaza. Icyakora hari bimaze kugaragara bike byagiye bibarurwa hirya no hino mu gihugu, amajwi atangazwa ku turere no ku ntara, ariko ayo majwi yose agomba gukusanyirizwa kuri komisiyo nyine hano ku kigo gikuru Kampala, aho dutegereje ko ariho ibyanyuma biza kuvugirwa, ariko ntibyari byahagera.
None ushingiye ku byatangajwe mu biturutse mu turere dutandukanye aho amajwi yagiye akorerwa, aho amatora yagiye akorerwa, kugeza ubu icyamenyekanye ni iki watubwira?
Kugeza ubu icyamenyekanye cyangwa ikigaragara cyane ni uko umukandida ushaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, Robert Kyagulanyi cyane nka Bobi Wine, arimo kugenda atsindira hejuru cyane mu mijyi, cyane cyane hano mu mujyi wa Kampala n'ibindi bice guherereye. Urabona Kampala ni ngari cyane, irimo intara nka za Wakiso, Entebbe, Nansana n'ahandi. Umwe hose Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine arimo kugenda atsindira hejuru cyane, ariko na Perezida Museveni unari ku butegetsi arimo kugenda atsinda cyane mu biturage mu byaro hirya kure cyane mu mijyi, aho hatari mu biturage amajwi arimo kuvayo yerekana ko Perezida Museveni arimo gutsinda. Ariko ikindi nanone kirimo kugaragara ni uko ishaka rya NUP rya Robert Kyagulanyi Bobi Wine ririmo naryo kugenda ribona abantu benshi batsinze ku mwanya w'abashinga amategeko.
Uvuze ko amajwi amaze kumenyekana mu buryo bw'ikubitiro, nta sa amajwi nyuma birumvikana, bigaragara ko abakandida cyane cyane bari kwisonga Perezida Yoweri Museveni n'ubahanganyi wa hafi Bobi Wine ni kwazwi batsinze mu buryo butandukanye. Abakandida bombi aricyo baratangaza kugeza ubu?
Bakimara gutora ejo ku manywa, Perezida Museveni yavugiye aho yatoreye avuga ko ibiribuze kuva byanyuma birije gutangazwa na komisiyo ishinzwe amatora ari buze kubyemera. Umukandida Robert Kyagulanyi nka Bobi Wine we yavuze ko yizeye neza ko ari buze gutsinda, kandi anenga ibyabaye mu matora bitagenze neza nk'ifungwa ry'abari bamuhagarariye ku myanya yo gutoreraho mu bice bitandukanye by'igihugu, n'ahantu hamwe h'ibikoresho by'ikoranabuhanga bishabaza n'ibikoresha muri itora bitakoze, n'ahandi h'ibikoresho by'itora bitagezwe mu gihe abantu bakatangira gutora batinze. Ibyo ni byo bike babashije kuvugaho.
Urebye uko umwuka wari wifashije mu mujyi wa Kampala, Ignatius, watubwira ko umutekano arejo ku manywa mu masaha yarakuze ku mugoroba n'ijoro ryakeye umutekano warumeze ute?
navuga ko umutekano waruhagaraye neza cyane ariko byatewe n'uko nyine leta yari yarabyiteguye cyane kuko yatubwiye ko ari ifite amakuru ko abayoboke b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bari bateguye gukora guteza imvururu mu mujyi n'ahandi byatumye rero leta isuka abasirikare benshi cyane n'ibikoresho biremereye ndetse n'abapolisi mu mijyi n'ahatorerwaga kandi ejo bari banasohoye itangazo ko mu mujyi wa Kampala cyane cyane amazu maremare yose hejuru yayo hose agomba kugenzurwa n'abasirikare n'abapolisi ko ari nta muntu ugomba kuhagera kuko bavuze ko abantu bakunda kwishaho cyane hanyuma bagatera amabuye abapolisi bari mu mihanda bagenda bareba iri mu mujyi. So uno munsi mu mujyi wa Kampala amaduka yose yari yafunze ariko leta yari yanatangaje ko wari umunsi w'ikiruhuko ejo amaduka yose yari yafunze leta yatangaje ko wari umunsi w'ikiruhuko nta kintu cyakoze ariko umunsi w'ikiruhuko amaduka arakomeza agakora ahafunganye nk'ibiro bya leta n'ahandi ariko umujyi wari wafunze mu by'ukuri nta muntu ugaragara ari abapolisi gusa bari urimo n'ahantu hamwe niho batoreraga niho wabonaga abantu birundanyije.
Ndagushimiye Ignatius Sibahizi mugenzi wacu i Kampala muri Uganda.
Murakoze cyane.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mu Burundi leta itangaza ko abantu bazorenza igihe cyo kubaka mu bibanza basavye bagiye kuvyakwa mushikira na Jaje rw'inyubakwa Deogracias nsanganiye umwami yabivuze ejo kwa kane akaba yanibukije ko guhera ubu tawuni muntu numwe yemerewe gutanga itongo kiretsewe. Umushikira nanje w'ibidukikije n'umukuru w'igihugu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya abafitiye iyi nkuru.
Uyu wa kane umushikiranganje yaje inyubakwa za leta yatanguje isekeza ryo gutanga impapuro ndangatongo ku bantu bazisavye byahereye muri quartier industriele ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ni mu kibanza cyasabwe n'abantu bagera ku 380 kikaba cyagenewe kubakwamo amahinguriro yonyene. Deogracias nsanganiye umwami yaramutwabwa umushikiranganje yibukije ko ata muntu n'umwe yazosubira kurekurirwa kubaka amazu y'uburaro mu bibanza byagenewe amahinguriro. Yemeza ko basavye bose aho hantu babwirizwa kubanza kwerekana imigambi bazoharangura imbere yuko rikomorerwa burundu. Niko kumenyesha bari kuri n'amategeko gutanga amatongo mu gihugu hamwe n'uburinganire batemerewe kurenza.
Muri code fonce igitabo gitunganya amatongo mu gihugu cyo Burundi abantu batanga amatongo mu bamenye n'abantu batarenze batatu mu gihugu nta wundi muntu numwe ashobora gutanga itongo kuri agataka ku Burundi mu mateka ino munsi. Hari umushikiranganje wa mbere ajejwe inyubakwa ibikoresho bya leta n'ubugwezi buraro uyarekuriwe gutanga itongo ritarenze hegitari imwe mu bisagara hagati. Hari umushikiranganje ajejwe idukikije uburimyi n'ubworozi arekuriwe gutanga ikibanza ku muntu gitarenze hegitari 25 mu isi ndimwa hagati mu gihugu. Ubugira gatatu ni nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe afite uburenganzira bwo gutanga itongo risumba ngaho yiyaguye bivanye n'imigambi uyo muntu agiye gukora. Umukuru w'igihugu yashobora gutanga mu gisagara hanini ashobora no gutanga hagati mu gihugu hanini. Nta muntu hajejwe intwaro n'umwe arekure gutanga itongo yababura amatari y'amustaneri chef de zone umukuru wa quartier ntashobora.
Abakurije ibyangombwa byo kwegurirwa ubutaka kuva ubu barengeje ikiringo cyo kuburangurira nk'imigambi babusa biye cyanke kubwubakamwo buzoca busubira mu minwe ya leta.
Nta muntu umwe akihereranya gutanga ibibanza agobotorera akabanza naka asubira agobotorera akabanza naka. Ni ukuvuga yuko iki gikorwa duhereye ngaha tugiye kukibandanya mu yandi makaritie yose ngaha i Bujumbura hama duce tukibandaniriza ku migwa mikuru y'intara yose hagati mu gihugu kugira ngo abenegihugu basavye ibibanza byo kubakamwo haba i Bujumbura cyangwa haba ku migwa mikuru y'intara bareke kuguma babitsa amashamba hagati mu gisagara. Ni ukuvuga yuko hariho kiringo ntarengwa umuntu yaronse urupapuro acagenda kubaka adashoboye kubaka naho araheza agasubiza leta iryo tongo igashiriha umwenegihugu ndiyo bagize gute yo barikeneye.
No umunyagihugu arikane ariko ntiyemerewe na gato kugurisha ku wundi muntu itongo yawe na leta nubwo riba rimwe gukiramo.
Hari abantu barondera amatongo ama parcel kugira aho yagurisha akayaronka ku giciro gito cha leta agacagurisha inshuro gatatu kane gatanu ku wundi mwene gihugu. Nashaka ndabatangarize yuko ntihagire umuntu azohendwa agure parcel y'umwene gihugu yahawe na leta azobahenzwe muri leta nkozimvyeyi nta transfer ya parcel tuzokwemera tanga na transferi zobaho umuntu yasabye parcel akorera umugambi na ukore uwo mugambi munaniye nasubiye hama tuzoza tumusubize amafaranga yaratanze gutunganya icyo gisagara kuko umuntu aguze kibanza cyangwa akagura ibintu byibase bikagwa hagati ngo bagize transfer naye bazoronka byumvikane yuko uyo mwene gihugu aguze ubugira kabiri ntazigera aronka impapuro z'ukuri zimwegurira iryo tongo.
Ikibazo cy'amatongo mu Burundi kiri mu bitero mudugararo n'umutekano muke atari yake kubera hasigaye utunyororondwe abavukana bakagabura ahantu bato cyane hakunze kwibonekeza abantu bavukana canke yo miryango imwe abahungu na base nk'urugero usanga batemana canke bakicana bapfa amatongo. Ibitigiri bitangwa n'ubushikanganje bw'ubutungane zerekana ko imanza ziri muri za sentare ku bice bya 90% zerekeye amatati y'amatongo. Eloge wika neza ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika n'umuntu ukoroha amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyo y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Urwanda rumaze kuronka frigo zizoshobora kubika incandago za Pfizer zizokwifashishwa mu gukingira COVID-19. Rwanda rutangaza ko izo frigo zishobora kubika incandago zigera ku 300,000. Asumta Kabo yadufitiye ibindi ari mu Rwanda.
Frigo eshanu zo zizifashishwa ku ikubitiro mu kubika urukingo rwa freezer. Izi nkingo zisaba ko zibikwa mu bukonje buri ku gipimo kiri kuri degre 70 munsi ya zero. Bwana Julien Mahoro n'Ingabira umuvugizi wa Ministeri y'Ubuzima asobanura ko izi frigo zari zikenewe kuko izari zihari zitashoboraga kubika inkingo zikenera ubukonje bwinshi.
Ubushobozi bwari buhari bwo kubika inkingo ntabwo mu by'ukuri bwari buri ku rwego rujyanye na zimwe mu nkingo zakozwe ku rwego mpuzamahanga cyane cyane urukingo rwa Pfizer kuko ubushobozi bwo kubika inkingo bwari buhagije ariko bujyanye n'inkingo twakeneraga gutanga ntabwo hari harimo iza COVID kuko n'ubundi COVID ni indwara imaze umwaka umwe urengaho gato. Izi rero mwabonye zatangajwe uyu munsi ni frigo mu by'ukuri zijyanye zifite ubushobozi bwo kubika n'urukingo rwa Pfizer kuko urwo rukingo ubwarwo rukenera kubikwa ku gipimo cya degre 70 munsi ya zero. Andi mashambre froide twari dufite akaba yabikaga inkingo kugeza kuri degre 20 munsi ya zero nazo zikaba ari zihagije nyine kugira ngo zibe zabika izindi nkingo nka Moderna na AstraZeneca.
Izi frigo kimwe n'izisanzwe zifashishwa mu Rwanda mu kubika inkingo ziri mu cyanya cyahariwe inganda imasoro mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima avuga ko izi frigo zabonetse zizabika urukingo rwakozwe na sosiyete Pfizer zifite ubushobozi bwo kubika doze zigera ku 300,000 zose hamwe. Nubwo Minisiteri y'Ubuzima idatangaza umunsi izi nkingo zizaba zageze mu gihugu, umuvugizi wayo yemeza ko ziri hafi kuko imyiteguro yo kuzakira igeze kure.
Ntabwo rero twakubwira ngo ni itariki n'iyi z'ukwezi uku n'uku, ariko twizera yuko tuzaba mu bihugu bya mbere bizatangiza iyo gahunda y'ikingira mugabane wa Afurika ko ibiganiro cyangwa se negosiyasiyo zo kubona izo nkingo zaratangiye ku rwego rw'abayobozi. Ni nayo mpamvu nyine imyiteguro iri kuba kugira ngo izi gahunda zatangire ibikoresho nkenerwa byose bihari, ndetse haranashyizweho gahunda y'abazabona izo nkingo ku ikubitiro.
tariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize nibwo leta y'u Rwanda yagejeje ubusabe bwayo bw'inkingo kwihuriro rigamije kwihutisha inkingo kugeza urukingo rwa COVID ku bihugu. Ministre Dr. Ngamije Daniel yari yatangaje ko u Rwanda rwubahirije tariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 yari yatanzwe nk'igihe ntarengwa ibihugu byose bigomba kuba byatanze ubusabe bw'inkingo za COVID-19 kugeza mu Rwanda hitezwe ko rwakoresha inkingo zakozwe na societe Pfizer ari nazo zabonerwe aho zibikwa urwakozwe na societe AstraZeneca rwakozwe na kaminuza ya Oxford mu Bwongereza ndetse n'urwakozwe na societe y'Abanyamerika Moderna kugeza ubu benshi mu batuye Rwanda amaso bayahanze ku rukingo uko iko iminsi igenda ishira indwara irushaho gukomera ndetse no guhitana batari bake kugeza ku mugoroba wa kuri wa gatatu abantu 10,122 nibo bari bamaze kwandura COVID-19 abagera ku 6,674 bamaze gukira naho 320 nibo bakirwaye mu gihe abangana n'128 maze kubahitana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Urakoze Asumta.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza y'inzwi gushika iza y'inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Naha aya makuru yaka kanya garukiye turabashimiye.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza kandi ijambo ry'intanga marahara ribasigurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu mwaka w'1993 nyuma yo gusanga guverinoma ya Sudani icumbikira kandi igashyikira abakoresha iterabwoba barimo umuyobozi w'umutwe wa Al-Qaeda Osama bin Laden, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize Sudani mu bihugu bifashe iterabwoba. Ibyo bifite ingaruka zikomeye. Igihugu Amerika ishyize ku rutonde gihinduka igicibwa ku rwego mpuzamahanga. Abashoramari bagendera kure igihugu nk'icyo ari nako ibindi bihugu bikorana ubushishozi bitewe no kutagishira amakenga. Amerika izira guha imfashanyo zitandukanye igihugu kiri ku rutonde, ishyiraho ingamba zitandukanye zo gucunga ibintu kigemura mu mahanga kandi igakorana n'ibindi bihugu kugira ngo icyo gihugu kitabone inguzanyo y'abanyisi yose n'ikibiga mpuzamahanga cy'imari. Igihugu Amerika ishyize ku rutonde rw'ifasha iterabwoba, ububasha bwacyo bwo kugira uruhare mu rwego rw'ubukungu ku isi buragabanuka. Gushyirwa na Amerika ku rutonde rw'ishyigikira iterabwoba byanagize ingaruka ku budahangarwa bw'ubusugire bwa Sudani. Ubwo budahangarwa bufasha za guverinoma imbere y'amategeko kudakurikiranwa n'inkiko cyangwa ku byaha by'urugomo. Kubera izo mpamvu, abakozweho n'ibitero bya Al-Qaeda n'imiryango yabo bareze guverinoma ya Sudani mu nkiko za Amerika. Mu manza zitandukanye, inkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanzuye ko Sudani igomba guha impozamarira imiryango y'abakozweho n'ibitero bya bombe byo mu 1998 kuri ambasade za Amerika i Dar es Salaam muri Tanzania no ku miryango y'abatwaraga amato 17 b'Amerika bapfuye biturutse ku gitero cya bombe muri Yemen no ku bwato bw'abasirikare barwanira mu mazi b'Amerika. Mu kwezi kwa munani mu mwaka 2019 Abanyasudani bahiritse uwabaye umuyobozi igihe kirekire kandi guverinoma y'inzibacyuho yatangaje ko intego nyamukuru yari yo gukura Sudani mu mwanya mubi yariho mu ruhando rw'amahanga. Ku bw'ibyo guverinoma ya Sudani yemeye gukurikiza imyanzuro y'inkiko iteganya miliyoni 335 z'amadolari yo gusaranganya mu barezi. Nyuma yo kurushaho gusuzuma ibyagezweho muri Sudani ku itariki ya 14 yo ku kwezi gushize kwa 12, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakuye Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikira iterabwoba. Ku itariki ya 28 y'uko kwezi hashyizweho inzira yongera kwerekeza Sudani ku budahangarwa bwayo. Iyi ntambwe iraganisha ku mpinduka z'ibanze mu mubano wa Sudani utari uwayo na Amerika gusa, ahubwo n'uwayo n'umuryango mpuzamahanga. Ni intambwe inakuraho intambamye zabuzaga Sudani kwinjira bya nyabyo mu bukungu bw'isi. Intambwe itandukanye ubukungu bwa Sudani n'ibihano yafatiwe. Ubusugire bwayo ntaho bugihuriye n'ibihano bya Amerika. Ibi bigafungurira amarembo ubwiyongere bw'ubuhahirane n'ishoramari, nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Mike Pompeo yabyanditse mu itangazo rye agira ati: "Turashima abaturage ba Sudani bakomeje guharanira kwishyira ukizana amahoro n'ubutabera."
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikivugo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikivugo cyacu. Uguke igihugu cy'u Burundi yabaye ikivugo cyacu.
Radio, Ijwi rya Amerika, yo,